Nesuit Americ. Nesuit Americ ribandanya kubashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi muri kumwe na Fidel Niyongabo. Mu Rwanda abakobwa batandatu n'umugabo umwe bahanishijwe gupfungwa imyaka 25 bazira gukubita umugore bapfa umugabo.
Urukiko rukaba rukije ko batsinzwe ku bushinjacyaha butsinze rukaba ruhanishije buri wese igifungo cy'imyaka 25.
Uwo ni umucamanza muri sentare nkuru ya Nyarugenge ku murwa mukuru w'u Rwanda Kigali. Iban ndi berbe yafashe ingingo ko kuva kuri wa kabiri abantu bose barungikirwa amafaranga avuye hanze y'igihugu biciye mu buhinga bwa none atangwa mu mafaranga y'amarundi. Amabwirizwa ibihugu vyahaye ababibamwo yo kwikingira umugera wa corona reka arahindura ukuntu miliyoni miliyoni y'abantu baba ku isi babayeho. Igihugu ca Niger catangaje ko abasirikare baco bishe abagwanyi 50 bo mu mugwi w'intagondwa Boko Haram. Indege z'ingwano za Taiwan zahanganye n'indege z'ingwano z'igihugu c'Ubushinwa zari zegereye imbibe zayo. Aya makuru n'ayandi tubafitiye mu karere k'ibiyaga binini turagaruka ko mu kanya gato imugume hafi y'amaradiyo yanyu. Donido yo hirya no hino ku isi tubafitiye muri aka kanya. Amabwirizwa atandukanye leta yahaye abanyagihugu yo kuguma imuhira iwabo canke n'imburimburi kugerageza kwirinda kuja mu bibanza bikoraniye mw'abantu benshi ariko arahindura ukuntu abanyagihugu imiliyoni n'imiliyoni bo ku isi babayeho. Igihugu ca Korea y'Epfo kiriko kirashira mu ngiro ingingo zikabije zo kugenduza abantu binjira mu gihugu mu ntumbero yo kubabuza kwinjiza ico kiza muri iki gihe gisani kiriko kiragabanuka muri ico gihugu. Igihugu c'Ubushinwa naco nyene kiriko kirafata ingingo nkizo caratangaje ko hari abantu bashasha batowe kumugera w'ico kiza. Bose muri abo bantu kiretse umwe binjiye mu gihugu bavuye hanze. Ivyo bihugu ko ari bibiri vyarakoze igikorwa gihambaye cyane mu kugwanya ico kiza mu gihe mu bihugu bimwe bimwe vyo kwisi cyane cyane mu bihugu bya Buraya ico kiza cihaye inkumbi mu kwandukira abantu benshi. Mu gihugu c'Ubutaliyani abantu 3000 baranduye ico kiza ku munsi umwe. Kuri uno munsi igihugu c'Ubutaliyano kigira kabiri mu bihugu bifise abantu benshi bafashwe n'ico kiza hagakurikira igihugu ca Iran kigira gatatu. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abanyagihugu bariko barakwiragiza ingingo zo kuguma imuhiri wabo zagize akamaro mu gihugu c'Ubushinwa muri Korea y'Epfo hamwe no mu Butaliyano. Presidansi ya Amerika nayo yarateye akamo abanyagihugu kabasaba kwirinda kuja mu bibanza bikoraniyemwo abantu barenga 10. Mu micungararo y'igisagara ca San Francisco muri Leta ya California abantu 7 million barahawe amategeko yo kuguma mu mazu bakava mu mazu yabo igihe conyene bagiye ku mirimo iha. Mu bindi bice byo ku isi igihugu cya Venezuela cavuze ko kigiye gufata ingingo zo gutegeka abanyagihugu bose kuguma mu mazu yabo mu mugambi wo guhagarika ico kiza. Mu gihe mu gihugu cya Finland cyatangaje ko kigiye kugara amashure yose. Na utwamo dutegwa n'abategetsi bajeje mu magara y'abantu dusaba abanyagihugu kwirinda kuja mu bibanza bikoraniyemo abantu benshi kwa twaratumye ibihugu byinshi byugara uburiro ubunywero hamwe n'inyubakwa zirabigwamo amasinema mu inkino n'ayandi mahiganwa ya sport vyasibishijwe. Igihugu c'Ubuhindi uyu munsi kwa kabiri cafashe ingingo yo kugara ikibanza kiringa kirangi ranwa Taj Mahal gikundwa n'ingenzi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bajejwe gutunganya isiganwa ry'amafarasi the Kentucky Derby bategekanya gutangaza uyu munsi kuwa kabiri kw'iryo siganwa risibishijwe. Igihugu cya Niger cyatangaje ko abasirikare baco bishe abagwanyi 50 bo mu gwinda gondwa Boko Haram Ima yaho uyo mugwi ukoreye igitero ku kirindiro c'abasirikare igihugu ca Niger kivuga ko abagwanyi b'uyo mugwi bari bitwaje ibigwanisho bikomakomeye ku munsi wa mungu mwijoro bateye ikirindiro c'abasirikare mu gisagara ca Tumu kiri mu buseruko bw'igihugu. Leta ya Niger ivuga ko abasirikare bakoresheje indege z'ingwano hamwe n'abasirikare bagwanira ku butaka mu kwivuna abansi, bavuga ko bishe abagwanyi 50 bagasambura n'imodoka nyinshi zaho umusirikare umwe yarakomeretse. Umugwi Boko Haram ufise ucumbitse mu gihugu kibanyi ca Nigeria. Ibitero uyo murwi umaze imyaka irenga c'umukora vyahora bibera mu gihugu hagati ca Nigeria yamara uhora ukora kandi ibitero mu gihugu ca Nigeria hamwe no mu gihugu ca Cameroon. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mubandanya kumviriza makuru yo hirya no hino ku isi tubafitiye muri aka kanya. Indege z'ingwano za Taiwan zahanganye n'indege z'ingwano z'igihugu c'Ubushinwa zari zegereye imbibe zayo. Ibindi kuri inkuru reka tubaze mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma.
Igihugu cya Taiwan kiravuga ko cyakoresheje igisirikare kirwanira mu kirere kwirukana indege za gisirikare z'Ubushinwa zari zavogereye ikirere cy'icyo kirwa ejo kuwa mbere. Ministri w'ingabo wa Taiwan yavuze ko indege z'intambara z'Ubushinwa n'izikora ubutasi zinjiye mu kirere cyo mu burengerazuba bushyira amajyepfo y'icyo kirwa zikagurukira hafi y'ahari ibirindiro by'ingabo za Taiwan zirwanira mu kirere. Kuva Perezida Tsai Ing-wen wa Taiwan yatorwa mu mwaka w'2016, Ubushinwa bwatangiye gukorera mu kigobe cya Taiwan imyitozo myinshi y'ingabo zirwanira mu mazi ntizirwanira mu kirere mu rwego rwo kotsa igitutu icyo kirwa ngo kidatangaza ubwigenge bwacyo. Ubushinwa na Taiwan byatandukanye nyuma yaho ingabo za Chiang Kai-shek zirukanywe n'abakomuniste ba Mao Zedong mu ntambara yabaye muri icyo gihugu mwaka w'1949. Ubushinwa bufata ikirwa cya Taiwan nk'intara bwomotseho bugashaka kuyigarurira mu buryo bwose bushoboka harimo n'ubwa gisirikare.
Urakoze Geoffrey. Ubuhindi bwugaye inyubakwa kirangiranwa yitwa Taj Mahal, imwe mu zigenderwa cyane na ningenzi zituruka mu bice bitandukanye byo ku isi. Dusubire twumve mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma ku bindi kuri inkuru.
Ubuhinde bwafunze inyubako y'ikirangirira ya Taj Mahal, imwe mu zisurwa na ba mukerarugendo cyane ku isi, ni mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya virusi ya corona. Minisiteri y'umuco mu Buhinde niyo yatangaje ko byabaye ngombwa ko iyi nyubako ibereye ijisho iri mu mujyi wa Agra ifungwa. Ubusanzwe Taj Mahal isurwa n'abantu barenga 20,000 ku munsi barimo Abahinde n'abandi ba mukerarugendo. Mu mpera z'icyumweru uyu mubare wikubaga inshuro ebyiri. Izindi nyubako zisurwa na ba mukerarugendo cyane nazo zafunzwe. Inyinshi muri za leta zigize igihugu cy'Ubuhinde zafunze amashuri mato n'amakuru, amaguriro n'amazu akorerwamo ibikorwa by'imyidagaduro. Ibikorwa by'imikino nabyo byahagaritswe mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya virusi ya corona. Mu Buhinde abantu 137 bamaze kugaragarwaho n'ubwandu bwa virusi ya corona, imaze guhitana abantu 3 muri icyo gihugu. Gusa inzego z'ubuvuzi ziravuga ko iyi mibare itagaragaza isura nyayo y'uko ikibazo gihagaze mu Buhinde, igihugu cya kabiri ku isi mu kugira umubare mwinshi w'abagituye. Mu bantu bagera kuri 1,300,000 bagituye, abagera ku 600,000 gusa nibo bamaze gupimwa virusi ya corona. Abategetsi batangaje ko igihugu kigiye kongera ibikoresho n'amazu apimirwamo iyo virusi. Ku cyumweru Minisitiri w'Intebe w'Ubuhinde Narendra Modi yavugiye mu nama yagiranye n'abategetsi b'ibihugu bya Aziya y'Amajyepfo ko atanze $10 million z'amadolari ya Amerika yo gutangiza ikigega cy'ingoboka cyo kurwanya virusi ya corona.
Mwandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika isamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda, mutwumvira kandi no kuri rubuga rwacu Facebook hamwe no kuri site yacu ariyo @radio yacu voa.com. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu Rwanda, umucamanza muri sentare nkuru ya Nyarugenge i Kigali ku mugwa mukuru w'u Rwanda yahanishije abagore 6 n'umugabo umwe gupfunga imyaka 25 bagirizwa guturubika mugenzi wabo intandaro ngo bapfa abagabo. Ereke bagira ubusa adufitiye ibindi kuri inkuru.
Kugera mu cyumba cy'urukiko ntibyari byoroshye kuko abashinzwe umutekano bakumiriraga mu marembo bashakaga kwinjira. Abashinzwe umutekano bakumiraga rubanda banga ko habaho ikwirakwizwa ry'icyorezo cya virusi ya corona muri ibi bihe cyugarije isi yose. Mu cyumba cy'urukiko hagaragayemo abantu bake cyane nabwo bicaye burumwe atandukanye na mugenzi we. Baba baregwa n'ubwunganizi ntibagaragaye mu cyumba cy'urukiko. Umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge yabanje kwibutsa muri make imiterere y'urubanza. Ukozayina na Miro na bagenzi we batandatu baregwa icyaha cy'ubwinjira cyaha bw'ubwicanyi. Urukiko rwasuzumye inzitizi yibura bubasha kuko baregwa n'ababunganira basabaga ko rwiyambura ububasha. Kubwabo bavuga ko bakoze icyaha cyo gukubita no gukomeretsa byoroheje, ariko urukiko rwo rusanga barakoze icyaha cy'ubwinjira cyaha bw'ubwicanyi. Urukiko ruvuga ko bakubise Mukamana Sandrine bagera kuri barindwi bafite imbaraga kandi ko bamukubise igihe kirekire banyoye. Umucamanza avuga ko mu by'ukuri uretse kuba wahohotewe yaragize amahirwe agatabarwa hatazwi amaherezo y'uburyo byari burangire. Urukiko rukavuga ko iyo adatabarwa yashoboraga no kuhasiga ubuzima. Urukiko ruvuga ko ibyabaye bitari gukomeretsa byoroheje, rukavuga kandi ko ibyabaye bitari iyicarubozo gusa. Rwasuzumye kandi ibimenyetso by'ubushinjacyaha rusesengura imvugo z'abaregwa n'uwahohotewe. Rusesengura uko bahuriye kwa Zayina na Miro rukavuga ko bari bahuriye ku mugambi wo kugira nabi Sandrine Mukamana. Ababurana bavuga ko icyaha bakoze ari ukudatabara uri mu kaga barimo Umuhoza Hozine na Mutoni Hadija. Umucamanza avuga ko bitari ukuri kuko ngo aho bareganwa babashinja gufatanya gukubita Mukamana. Kuba Kiza Kamanzi, umugabo umwe rukumbi mu bagore batandatu, yarabwiye Mukamana ko ahama hamwe kuko ngo amafaranga bari bamuhaye yari yamaze kuyashyikira yari bumwica akamujugunya hatazwi. Umucamanza avuga ko iyo mvugo nayo nubwo ari iy'uwahohotewe ayihuza n'ibindi bimenyetso bikagira icyaha cy'ubwinjira cyaha bw'ubwicanyi. Umucamanza abahamije icyaha uko ari barindwi maze ashingiye ku mategeko abahanisha gufunga imyaka 25. Kundishi zarigiwe na Mukamana Sandrine urukiko ruvuga ko zikwiye ariko mu bushishozi bwarwo rukanzura ko yazihaye agaciro gakabije kuba hejuru cyane. Urukiko ruvuga ko rutahawe inyemeza bwishyu zigaragaza ibyo Sandrine Mukamana asabira indishyi birimo imyenda, imisatsi n'isaha. Ku misatsi bamwogoshe ku ngufu yasabaga amafaranga asaga miliyoni n'igice, umucamanza yamugeneye amafaranga 100,000. Umva uko abisobanura.
Kuvutswa umusatsi uri umukobwa cyangwa se uri umudamu wanamenyere kufata neza bifite koko ikintu gikomeye byamugomwe. Mu kubimusubiza rero urukiko rwemeje ko yahabwa 100,000 yo kwifashisha mu gushaka ikindi kintu cyaba gisimbuye umusatsi mu gihe agitegereje ko wongera kumera neza.
Indishyi akabaringana na miliyoni 100,000 z'amafaranga. Umucamanza yavuze ko ari umurengera, amugenera miliyoni 3 n'igice, bivuze ko abari gukora ari barindwi buri muntu azatanga 500,000. Kuri telefone 6 zafatiriwe urukiko rusanga zarakoreshejwe mu gukora icyaha bambitse ubusa Mukamana. Urukiko rwategetse ko zinyagwa zigatezwa mu cyamunara amafaranga zivuyemo agashyirwa kuri konte yabugenewe ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro nyuma y'iminota igera muri 20. Umva bimwe mu bikubiye mu cyemezo cy'umucamanza.
Rwemeje ko ubwinjira cyabwe icyaha cy'ubwicanyi buhama na Miro Zayina wita Uwase, Kamanzi Kiza bita Kardinari, Muhoza Koni, Umurisa Gisele bita Fifi, Muhoza Rosine, Mutoni Hadija n'Uwimana Zainabu. Urukiko rukaba rukije ko batsinzwe kubushinjacyaha butsinze, rukaba ruhanishije buri wese igifungo cy'imyaka 25.
Umwe mu bunganira baregwa yabwiye Ijwi ry'Amerika ko byanze bikunze bazajurira icyemezo cy'umucamanza. Abavandimwe n'inshuti batewe ishavu n'ibihano by'umucamanza bavuga ko yabahanye yihanukiriye.
Birababaje cyane bicyurikije imyaka babakatiye 25, imyaka myinshi cyane. Gusa ariko nta kundi burya buri kintu kigira impamvu. Twakire nyine ibyabaye, imyaka bakatiye byo ni myinshi cyane pe, so kukubeshya. Ngeza gahinda ko harimo inshuti yabo, abavandimwe harimo ababyeyi bafite abana, n'iki imyaka 25 gusiga umwana w'uruhinja n'iki, n'ikibazo gikomeye cyane.
Ntabwo bishimishije. Gusa nyine nta kundi bigomba kugenda.
Ariko ngo ibyabaye byagombye guhisoma urubyiruko n'abanyarwanda muri rusange.
Urubyiruko uretse n'urubyiruko n'undi muturage muri rusange, munyarwanda n'ikiremwa muntu muri rusange, bakwiriye kumenya uko bakwiye kwitwara kuri bagenzi babo, bakwiriye kureka ubuhemu nka buriya bw'indengakamere. Ikindi bagerageze bashakisha amategeko y'igihugu cyacu basome, kuko n'ikintu cyabate n'ubujiji burimo.
Nta kwibutsa kwimvano y'uru rubanza ari abagore batandatu n'umugabo umwe hagati mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka batumiye mugenzi wabo ikimisagara mu rugo kwa Namiro Zayina. Agezeyo baramwogusha, bamwambika ubusa, bamushwanyagurizaho imyenda intandaro ngo bapfaga umugabo w'umuzungu. Icyemezo cy'umucamanza kije gishimangira ubusabe bw'ubushinjacyaho bwasabaga ko urukiko rwazabahana rwihanukiriye mu rwego rwo gutinyisha rubanda ibyaha. Bagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Erika kuri iyo nkuru. Naho mu Burundi, banki nkuru y'igihugu BRB yafashe ingingo yo kuva kuri uyu wa kabiri kwa bantu bose barungikirwa amafaranga avuye hanze y'igihugu biciye mu buhinga bwa none transfert instantané international mu gifaransa batazosubira kuyatora mu mafaranga mvamakungu baba bayarungikiwemo. Roger Wirikaneza araduhidonido kuri inkuru.
Mu kiganiro yamenyesha makuru kuri uyu wa kabiri niho Prosper Ngendanganya yajejwe kugenzura ibikorwa by'amabanki mu Burundi yasiguriye icyatumye ingingo ifatwa.
Iyo ngingo yafashwe na banki nkuru y'igihugu kugira ngo ishobore no kwisunga ingingo zishasha zafashwe kuvyerekeye ibundo ry'amafaranga mvamakungu ari zo transfert instantané international boronswa ayo mafaranga en cash. Aha mu Burundi akoresha amafaranga y'amarundi. Ahanini amafaranga baba barungikiwe baba bakeneye kugira ngo bashobore kuyakoresha aha mu Burundi mu marundi. Rero ku buryo ibunzwa ritakibera hanze y'amabanki ntambo yotuma abo bantu bashobora kuronswa aya mafaranga mu mafaranga mvamakungu.
Iyi ngingo ikurikira yo kwa 15 ukwezi kwa kabiri guheze yo kwaka impusha amazu akora ucuruzwa rw'amafaranga y'agaciro no kuvunja icyo gikorwa kikagurirwa amabanki hamwe no kubuza abantu bose bakora ucuruzwa rwo kurungika no kwakira amafaranga hakoreshejwe imihora ya telefone mvamakungu bakabikora badafise uruhusha rwa BRB. Ibi Gabriel Rusiri arongoye ishyirahamwe Oricom igwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta asanga bisa no kuvomera mu kiva.
Twebwe tubona ko ino ngingo iri mu rukurikirane rw'izindi ngingo nyinshi zimaze gufatwa zidashobora na gatoya gutuma ikibazo cikena ry'amafaranga mvamahanga ataca bishobora gufasha na gatoya. Ikintu gishobora gutuma amafaranga y'amarundi agira agaciro kandi ibirundirwa bivuye hanze bikaboneka atakibazo kihari, twibaza ko bisanzwe bizutwara bivuze kuva kera nta buhinga na butoya bundi burimo. No kuvuga yuko leta ivyo irondera hanze bigomba kuba bingana n'ivyo canke binabisumba mwashaka n'ivyo ishora hanze. Uno munsi Burundi ku biharuro n'amakuru dufise nuko ironse menshi ubuhita kirenza indwi zibiri gusa. Murumva kwisha ari kibazo gihambaye cyane
uko biri kose muri BRB. Hari amakenga batari bake bari bafise batanze kumuco.
Hariho amategeko yashyizweho na banki nkuru y'igihugu mu mpera z'umwaka wa 2019 avuga neza yuko abenegihugu bafise amakonti y'amafaranga mvamakungu bashobora kubika kandi bakabikura atampungenge n'imwe. Aha rero twabagire ko aya mategeko ni mashasha ari buhindugwe kuko banki nkuru y'igihugu yashizeho yisunzeho ko navuze ati ibihe biba bihari. Aha rero twagomba kwahumuriza yuko abantu bafite impungenge iyi ngingo yafashwe yerekeye abantu baronkejwe amafaranga biciye mu byungurukana mu mayari transfert instantané international ntaho bisa bisaniye n'abantu bafise amakonti mu mafaranga mvamakungu mu mabanki komersiyali.
Kugira ibintu bije mu buryo n'ifaranga ry'u Burundi rikingirwe neza, Rufyiri rafite impanuro atanga.
Twibaza neza yuko leta ahubwo ikwiye gushira ingufu nyinshi cyane mu bibazo bijanye na politiki kugira ngo mu nzira zimwe zizanwe mu mafaranga y'agaciro nuko abasanzwe bafasha u Burundi no kuvuga imigambi y'iterambere ari bihugu bisanzwe bifitaniye ubucuti n'u Burundi ari amashyirahamwe mpuzamakungu nka Banki Mondiale n'izindi abo bose amashyirahamwe ama ONG eka abantu bose basanzwe bazana amafaranga abo bashoboye kugaruka. Ibyo navyo ntibishoboka igihe ingingo mu bijanye na politike zitafashwe. Ikigira kabiri ni tourisme no kuvuga ba mukerarugendo nabo ntibashobora kuza mu gihe hari ibibazo bimeze gutya. Kigira gatatu n'abanyamitahe les investisseurs kanje nabone ntibishoboka ntibikunde. Kigira kane nivyo dushorera mu mahanga nk'ibivyikawa icayi butare n'ibindi. Ivyo byose bisaba ko ibijanye na politiki ibijanye n'intwari bereye gukorera ku mugaragaro byose bigomba kuba bikwiye. Ivyo rero no munsi navyo ne hari kibazo ntibishoboka. Tukibaza rero ko leta yoshira ingufu ngaho hantu cane kugira ngo amafaranga y'amarundi aduka agaciro naye handi ho nitwibaza yuko izingingo zishobora gufasha na gatoya ahubwo zituma abantu bakorera mu kinywabi ibintu bigakorana cyane.
Kuva amazu yo kuvunja amafaranga yugawe abantu batari bake baridoga ko basabwa amananiza iyo bari kubarondera amahera y'agaciro nko kubanza kwerekana impapuro zo kuja kwivuza hanze y'igihugu amatike y'indege n'ibindi bintu byinshi. Hari n'abitanga bakabwirwa ko bazoba telefona bakarindira amasa agahera mu nzira. Ikitavuzwe n'abacuruza bakorera mu bihugu by'akarere batarinda gufata indege mu ngendo zabo. Ibanki y'igihugu ihumuriza kuri kiriga kino kibazo ariko abahinga mu by'ubutunzi basigura ko bikigoye cyane kuko nk'uko amabanki y'ubudandaji yamenyesha adandaza amafaranga abantu babazanye kandi nabo bayaronderako. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Eroje kuri iyo nkuru. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. mu Rwanda ikambi impunzi ya Mahama irimo abarundi barenga 1600 nayo yafashe imigambi ikomeye yo kwinindikiza cumugira wa corona kivugwa mu gihugu cy'u Rwanda. Harwijwe ibibanza byinshi byo gukarabiramwo yamara impunzi zisaba ko zoronswa ibikoresho by'isuku nk'amasabuni n'ibindi. Pierre Claver niyo nkuru adufitiye.
Ikambi impunzi z'abarundi ya Mahama iri mu buseruko bw'u Rwanda ni kimwe mu bibanza bibamwo abantu benshi begeranye kandi b'imyaka itandukanye, abana, abakuze n'abageze mu zabukuru. Ishami mpuzamakungu gitaho impunzi ya SR rivuga ko ubu hari abarenga gato 1600 mu rwego rwo kwirinda ko ikiza cy'umugera wa corona gifata ababa muri iyo kambi. Ingingo zo kubahiriza isuku zafashwe ku rwego rw'igihugu mu ikambi ya Mahama zakomejwe kurusha. Ku bwinjiriro bwose bw'iyo kambi hashezwe ibibanza byo gukarabiramwo n'isabuni yabigenewe. Indani mu kambi naho hafatirwa izindi ngingo. Ubu numwe mu Barundi bahungiye muri iyo kambi.
Ibintu by'amafilime byarabiri mu nkambi vyugawe, no kuvuga kwinjira inkambi winjira ukarabye, haba kwa muganga, haba hehe gutega gaze, nuko buri kintu cyose ahantu hose nubwo winjira gutega ibiharage numva yo winjira ukarabye. Umenye nubwo ba mu nkambi ni rurangiza. Ubu nta masengero, nta mafilime, nta mashure, abana baratashe bari hano.
Userukira impunzi Jean Bosco kwibishatse arashima ko nabo igihugu kitabibagiye, ahubwo cihutiye kubakingira nabo. Ubona ko ari hamwe mu kibanza gikomeye hamwe umugera wa corona washitse wabica bigacika nk'uko abivuga. Gusa yemeza ko ubwoba ari bwinshi
hose, nta namwe atari ubwoba nk'uko nyene bisanzwe. Iki kiza urumva ko caziye isi yose, kikaba cashitse na hano mu gihugu catwakire c'Imahama. Nta kabuza yuko natwe Imahama natwe turafise ubwoba nk'abandi bose, ariko hose ingingo zarafashwe, cane cane amabwiriza ya ministre w'ubuzima yasose twese yaratugezeho. Cya mbere nuko amashengero ubona ari ntibaterana nk'uko byari biri imanza, ntizikogwa nk'uko nyene byari bisanzwe, wumva byose bisa n'ibyarahagaze.
Mu gihe hageze igihe cyo guhabwa imfungurwa n'amafaranga basanzwe bafashishwa, izo mpunzi zisaba ko hogira iciyongera ko cyane cyane ibikoresho by'isuku nk'amasabune n'ibindi. Ubutwari impunzi yemeza ko ari kimwe mu byo bagiye gushimikira ko gusaba mu kurindira ko biboneka, ahamagarira bagenzi we kugira isuku ku buryo bwose bushoboka nk'uko amashyirahamwe abitaho aguma abibahimiriza.
Hanyuma ku byerekeye isuku, nibaza yuko ari aha mu masoko anahora abantu n'ahandi, zakandagira ukarabe hose zirahari, kandi bisaba yuko abantu ni bake bake ku buryo abantu hahoragera abantu bashika kuri 50-60, ariko uno munsi bakira abantu 10 gusa, kandi bagatatana ku buryo ya metero bavuga yuko umwe n'uwundi abahari. Rero natwebwe nk'uko ahandi hose bimeze, natwe twafashe nuze ingamba z'uko tworaba ko twokwicungera nk'uko bimeze. Rero turizeye yuko no gukaraba no kwikingira mu nzira zimwe n'izindi, turazi ko n'Imana izoturinda nta kundi, niko bimeze.
Abatwari yo kambi basaba impunzi gukaraba kenshi, komesa impuzu bambaye n'iz'abana, koga ku mubiri kenshi gashoboka, no kwirinda gusohoka ikambi mu gihe atari ngombwa cyane. Gusa izo mpunzi zifite amakenga kuko n'ubundi ikambi guma yuguruye, hakaba uruja n'uruza rw'abantu abinjira n'abasohoka. Iki naco ni kimwe abaserukira impunzi bavuga ko bagiye kwiga vuba. Mu gihe amashuri yose yugaye mu Rwanda, ubu abana biga mu mashuri y'indaro bafise imiryango yabo muri iyo kambi bamaze gutaha. Zimwe mu mpunzi zisaba ko abo bana bokurikiranirwa hagufi. Abaserukira impunzi bavuga ko ari ikibazo gikomeye bitayeho, co kimwe n'icerekeye impunzi zinjira zivuye mu gisagara ca Kigali. Umugera wa corona watanguye kuvugwa mu Rwanda mu mpera z'indwi heze. Ibitigiri vy'abamaze gufatwa biguma vyongerekana nk'uko ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bubivuga. Pierre Claver niyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi rya Amerika.
Shuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22. Radio Ijwi ry'Amerika, radio yanyu.
Radio Ijwi ry'Amerika, Washington DC. Ku makuru y'inkino, ubwoba buterwa n'umugera wa corona urahindura byinshi ubuyobozi bw'umupira w'amaguru muri Afrika, mbere no mu karere k'Uburayi bwafashe ingingo yo kuba bwigijeyo umwaka umwe inkino y'ibikombe, inkino z'ibikombe bikomeye byotegerejwe guhiganirwa muri iyi minsi. Ivyo umugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda akurikiranira hafi vyerekeye inkino ari Kigali adushikiriza.
Kuri wa kabiri, ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku mugabane w'Uburayi UEFA byafashe icyemezo cyo kwimura irushanwa ryo guhatanira igikombe cy'Uburayi kubera icyorezo cya coronavirus. Irushanwa rya Euro ryari riteganyijwe mu mpeshyi y'uyu mwaka ryimuriwe mu kwezi kwa gatandatu kugeza mu kwa karindwi umwaka utaha 2021. Uyu mwanzuro wafatiwe mu nama ya komite nshingwabikorwa y'ishyirahamwe UEFA yakozwe hifashishijwe ikoranabuhanga video conference. Umuyobozi wa UEFA Alexander Seferin yatangaje ko kubera ikwirakwira rya COVID-19 ku muvuduko wo hejuru, ubuzima bugoye cyane, bityo no gukina umupira w'amaguru muri iki gihe bikaba bitagishoboka. Perezida wa UEFA avuga ko kwimura irushanwa ry'igikombe cy'Uburayi bizateza igihombo gikomeye mu rwego rw'amafaranga, ariko yongeraho ko nta yandi mahitamo. Nubwo bitazwi neza igihe icyorezo cya corona kizatangira kugenza amaguru make, iki cyemezo cyo kwimurira Euro umwaka utaha gishobora gufasha ibihugu byo ku mugabane w'Uburayi gusoza amashampiyona n'andi marushanwa yo mu gihugu imbere. Hari kandi amarushanwa ya Champions League na Europa League yagombaga kurangirana n'ukwezi kwa gatanu. Byari biteganyijwe ko umukino wa nyuma w'irushanwa ry'amakipe yabaye ya mbere UEFA Champions League wagombaga gukinwa ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka. Iyo finali yagombaga kubera Istanbul muri Turukiya. Mu gihe coronavirus yaba itanze agahenge, Turukiya yasabwa kwihangana ikakira n'imikino kimwe cya kabiri kirangiza, hanyuma finali ikaba ku itariki ya 27 y'ukwa gatandatu. Ikindi cyifuzo cyavuye mu nama ya UEFA yo kuri wa kabiri nuko mu mikino isigaye ya UEFA Champions League na Europa League hazajya hakinwa umukino umwe gusa, ibyo gukina umukino ubanza n'uwo kwishyura bikavaho. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA ryo ntacyo riravuga ku mpinduka zishobora kuba ku marushanwa atandukanye ritegura. Hagati aho, impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika CAF nayo kuri uyu wa kabiri yatangaje ko irushanwa rya CHAN ryagombaga kubera muri Cameroon mu kwezi gutaha kwa kane ryigijweyo rikaba ryimuriwe igihe kitazwi. Iri rushanwa Championnat d'Afrique des Nations rihuza amakipe y'ibihugu bya Afurika ku bakinnyi basanzwe bakina mu bihugu byabo imbere. U Rwanda narwo rwari rwarabonye itike yo gukina iri rushanwa, ariko rwari rwaramaze kuvuga ko rutazaryitabira kubera icyorezo cya virusi ya corona. Yari Claude Munyandinda, i Kigali.
Imbere ko dusezerana ku makuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya, dusubire tubibutse ingingo nkuru nkuru z'amakuru twabashikirije. Twabwiye ko amabwirizwa atandukanye amareta yahaye abanyagihugu bikuguma imuhira iwabo canke n'ibimburimburi kugerageza kwirinda kuja mu bibanza bikoraniyemwo abantu benshi ariko arahindura ukuntu abanyagihugu imiliyoni n'imiliyoni bo ku isi babayeho. Igihugu ca Korea ya Yepfo kiriko kirashira mu ngiro ingingo zikabije zo kugenduza abantu binjira mu gihugu mu ntumbero yo kubabuza kwinjiza ico kiza muri iki gihe isana iriko kiragabanuka muri ico gihugu. Igihugu c'Ubushinwa naco nyene kiriko kirafata ingingo nkizo, caratangaje ko hari abantu bashasha batowe mu mugera w'ico kiza. Bose muri abo bantu kiretse umwe binjiye mu gihugu bavuye hanze. Kwindi nkuru twababwiye ko igihugu ca Niger catangaje ko abasirikare bacu bishe abagwanyi 50 mu mugwi ntagondo wa Boko Haram nyuma yaho uwo mugwi ukoreye igitero ku kirindiro c'abasirikare. Igihugu ca Niger kivuga ko abagwanyi b'uwo mugwi bari bitwaje ibigwanisho bikomakomeye ku munsi wa mungu mu ijoro bateye ikirindiro c'abasirikare mu gisagara ca Tumu kiri mu buseruko bw'igihugu. Leta ya Niger ivuga ko abasirikare bakoresheje indege z'ingwano hamwe n'abasirikare bagwanira ku butaka mu kwivuna abansi. Bavuga ko bishe abagwanyi 50 bagasambura n'imodoka nyinshi zabo, umusirikare umwe akaba yarakomeretse. Amakuru rero n'ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya hano bigarukiye kuri Radio Ijwi rya Amerika. Tubashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi. Dushimire engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fatou Harimaskarara yadufashije kwegeranya ibiganiro byahagarariwe na Eddie Gwema kuri mikoma ari kumwe na Ange Fidèle Niyongabo. Tubaseze tubifuriza ibihe byiza, tubatumira no kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu by'iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika.